ni Juge Amerika. Miriwe nchuti bakunzi muteza matwi ibiganiro vya radio Juge Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumenaje we Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vyo no mwanya.
Tugasaba rero umuntu waro cyane cyane fati ya mbere mwagire abahava batanga inyigisho cyo kugeragiza abene gihugu. Nabonye na gashinge ntihagira ahava bitanya na bwabandi bavuga ngo rukoti ubushinge n'ibindi.
Ni Joseph Iteriteka buramatari w'intara ya Cibitoki asaba abayobozi n'abavyeyi gucandagisha abana babo idonido yo nkuru ni handi hato hagataho amabarabara mabi ntiyorohereje indembe mu ntara ya Bubanza ivyinshi muraza kuvyumva. Ngere ngire mwiriwe ncuti bakunzi ndabahanikaze muri ano makuru y'Ijwi rya Amerika. Abane bihumbi amajana 240 bo mu ntara ya Cibitoki bari hagati ya mezi 9 n'imyaka 14 nibo bitezwe gucandagwa ingwara z'agasama na ribeole. Ivyo biharuro vyatangaje kuri no wa mbere n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu aho bwari buramutsa butanguza isekeza rya hariwe gutanga urucancu rw'izo ngwara zibiri. Ivyinshi kwino nkuru na Evariste Nzikobanyanka.
Cy'umupira w'amaguru kiri ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke niho hatangurijwe ku rwego rw'igihugu kuri no wa mbere isekeza ryo gucandaga ibibondo ingwara z'agasama na ribeole. Umufasoni Rose Magnifique Nduwimana ahagarariye amashami yegamiye ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi yatomoye imvu n'imvano zitanguzwa ry'iryo sekeza ku njuro y'indwi ku mugabane wa Afrika.
Fait suite à l'adoption d'une résolution des ministres.
Umufasoni ati muhundire ndabibutse ko inundwi ya Afrika yumvikanywe n'abashikiranganji b'amagara y'abantu bo mu karere hamwe n'ishirahamwe OMS gitaha amagara y'abantu ku isi mu nama igira ya 60 mu mwaka wa 2010. Ico gihe ibihugu byumvikanye ko buri mwaka hazoza haraba iricandagwa abanyacibitoke ugwaruka n'abavyeyi eka n'abajejwe intwaro bashima kubona iryo sekeza ryatangurijwe muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Umufasoni ahagarariye amashami yegamiye ishirahamwe mpuzamakungu ONU akorera mu Burundi yashikirije abanyacibitoke n'abarundi bose muri rusangi intumbero y'indwi yahariwe ugo rucanjo mu Burundi no muri Afrika yose.
Selon la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr. Moeti Rebecca Machidiso,
Mufasoni Rose Magnifique Nduwimana avuga ati indwi ya Afrika y'ugo rucanjo niyo gutsimbataza gucandaga ingwara z'ibiza mu karere na cyane cyane guhamagarira abantu kwitabira icyo gikorwa ni kugira ngo umwe wese agire amagara meza. Uwo Mufasoni ati kuva urwo rucanjo rutangura muri 2011 Uburundi bwifatanya n'ayandi makungu muri ino ndwi yahariwe urucanjo kugira bufasha babo bamwo kugira bagire amagara meza. Icivugo cino ndwi ni abanyagihugu bacandazwe n'abanyagihugu bafise amagara meza. Icivugo cuno mwaka wa 2017 n'urucanjo rukingira bose ni mwicandagisha. Mu gihe mu myaka iheze hari abatitabira injanjo kubera ibintazi mu ntara Cibitoke, Joseph Iteriteka irongoye afise ubutumwa ku bajeje intwaro no kubavyeyi b'abana begwa n'ugo rucanjo.
Tugasaba rero umuntu waro cyane cyane ufati ya mbere ntihagire abahava batanga inyigisho cyo kugeragiza abene gihugu. Nabonye na gashinge ntihagira ahava bitanya na bwabandi bavuga ngo rukoti ubushinge n'ibindi. Kuko nasaba abarongoye indero ugwaruka rwinshi mu mashuri kongera kwemeza ko tuzogerageza gukurikirana kugwaruka bose muri ico gitigiri twavuze bose ko bazobaronse urucanco.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza roho nyanganda sida bubicishije ku muvugizi wabwo Tade Ndikumana buvuga ko mu ntara Cibitoke hitezwe abana bagera ku 240 bazoronswa urwo rucanco. Ni mu gihe ku rwego rw'igihugu hitezwe miliyoni 4 zirenga bitegekanijwe ku urwo rucanco rw'agasama na ribeole rwatangujwe kuri no wa mbere ruzomara ikiringo c'imisi 4. nukazosozerwa kugenekerezo ya 19 kuno kwezi kwa gatanu umwaka wa 2017 mu Cibitoke Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Urakoze Evariste Nzikobanya nka tuvenga mu Cibitoke dukubitire gatonya impande yaho mu ntara ya Bubanza havugwa ubukene bw'ibarabara rishika ku ivuriro rito y'Igimasare. Iryo vuriro riri muri commune ya Musigati rikaba riteye rero ivyinshi mu ngorane haba ku banyagihugu bagivuriza ko co kimwe no ku bakozi bayo. Abakozi bati gushikira imiti ni akananira abahinga, abanyagihugu nabo bati ukwikorera abagwayi ku nderuzo biraturambiye, ibarabara niriboneke ruse haba niha zironke aho zica. Ivyinshi kuri nonkuru na Diane Ndonse akoreje urya Amerika Bubanza.
Zimwe mu ngorane abanyagihugu bo muri zone Masare ya komine Musigati bahura nazo mu kwivuza n'urugendo rurerure bagenda n'amaguru kugira bashike ku ivuriro rito y'Igimasare. Aha bavuga ko iyo haba hari ibarabara bo kuyunguruje n'ipikipiki canke n'imodokari, ubwo bukene bw'ibarabara rishika kuri iryo vuriro bubatuma bamwe bagenda ibirometero bishika 10. Aba banyagihugu bavuga ko bagira ingorane cyane igihe habonetse indembe kuko baca bikora ku nderuzo, iyo nayo bakabona ko itarikwiye kuba igikora muri kino gihe, bafatiye ko uturere twinshi two mu gihugu twashikiriwe n'iterambere mu buryo bwo kwiyunguruza.
Nino tumvuga ko tubangamiye cyane kubona abanyagihugu kibanaye guterura umuntu mu nderuzo, hari igihe uzaba gusanga nk'uruzi guzuye icyo gihe umuvyeyi yafite imbanyi ashaka kugira ingorane n'imba ikamuhitana kuko atashize kwa muganga bw'inyaruzi.
Ati twebwe turiko turibaza ubwo ntabwo leta yaba yatwibagiye ko tubona mutundi turere ahantu bahakora neza amabarabara kaboneka, ariko ino ntagiye barabara na rimwe rihaboneka.
Umugwayi adashoboye kuvugwa ku ivuriro rito y'Igimasare bisabwa ko aterugwa ku nderuzo nk'ibirometero hafi 10 kugira ngo ashikanwe aho ruse habaniha ishobora gushika mu gisagara cyo muri zone Kayange.
Naciwe narikize kuba nakwaye kushikaho ngo ari ngwari nshikana n'ibujumbura, nuko uvuga byarahatswe y'ukompfa byatswe kanzuna kuko urugendo kwari rurerewe kuko barinda kunterwa kunderuzo bijanye n'uko bona amaraso ce yari yakana.
Ku ruhande rw'abakozi bo kwivuriro rito y'Igimasare nabone ntiboroherwa gukora akazi kabo, aha ni mu gihe bavuga ko bahura n'ingorane zo gushikira imiti, iyo nayo ikabikwa mu karere k'ubuvuzi ka Bubanza aho iryo vuriro ritwagwa. Amakuru dukura kuri iryo vuriro abandanya avuga ko imiti igeregwa ku ikinga canke ku ipikipiki kugira ngo ushobore gushika, ariko naho kubwo ubukene bw'ibarabara n'ipikipiki birashika bakayibura bikaba ngombwa ko ibashikira ije yikorewe ku mutwe. Ingaruka ni kubagwayi
barashobora ngapa kaza kutuvura bakarindira nk'imiti kugira ngo dushikire, hari gihe bakonye ati batuvuye imiti igahebura ukabura uko ntinyaruka gushika, bakaturindiriza ati nimurindire ati imiti iraza gushika tigeze no mu nzira, hari gihe tubona bwije tukasha tutubwanya tukaheba tukavamo tukagenda titurindire ya miti tukongera tukagaruka bukeye kuko hari gishika ku mugoroba tutakiyirindira abantu bwamaze kwira turavyo dushobora kuja kure imvura nk'iyiguye hoho kugira ngo ishikino rucara Burundi kwe.
Nubwo biruko abanyagihugu bavuga ko ku ruhande rwabo bakora ibishoboka kugira ngo banagure ibarabara riva ku mugwa mukuru wa komine Musigati rishobore gushika ku ivuriro rito y'Igimasare, aha bagasaba intererano ya leta.
Nako kabarabara kari nga katuje twebwe abanyagihugu kuba padiri bakira bagisika ngaha mu Burundi, nabona turakora turarondira iterambere mugaho tukaribura kuko nta na hamwe habiterambere hatari barabara.
Musitanteri wa komine Musigati Jean Bosco Nduwimana avuga ko iryo barabara rigoye gukogwa ku buryo bwa komine kuko risaba uburyo bwinshi. Icyo yemera ni gusanura ikiraro cyo kuruza impanda haheze imyaka 3 carabomotse kugira ngo ruse habaniha ishobore kuzoronka ahica n'ugushika ku ivuriro rito y'Igimasare, nubwo bizosaba ko ifata urugendo rurerure.
Icyo kiraro rero nicyo twashize imbere, kandi hariho n'abanyacyubahiro benshi batubwiye yuko tumaze gutangura bazodushigikira bakadutera ingufu. Turizera rero neza yuko mu minsi ya vuba icyo kiraro tucubaka, hama urujya n'uruza baba abagwaye ku iryo vuriro bashowe umudugu ushobore gushika kubatora kugira ngo banyaruke ku bitaro bifise ububasha kurusha iyo centre de santé ringaho. Urumva rero n'umugambi dufise twashize mu yindi migambi yihuta.
Bibutse ko komine Musigati yo mu ntara ya Bubanza iri mu makomine afise ubutare bwinshi. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Tukiri muntara twagira ko mu gihe abanimyi bikawa bariko barimbura kahawa barimyi bo mu ntara ya Karusi bavuga ko igiciro leta yishinze kitabashimisha ahubwo ari kiza kubaca intege mu bushikiranganje bwo burimyi n'ubworozi bamenyesha ko ibiciro vya gahawa bishingwa hakurikijwe akanovera kikawa yo mu Burundi. Ivyinshi kwino nkuru n'umunyamakuru wacu Karusi Fidel Antoine Sabimana.
Pabarimi wo mu ntara ya Karusi hagati mu Burundi bavuga ko iciro kikawa cavuye ku mafaranga 630 umwaka uheze kija ku mafaranga 100 ya marundi. Naho muri Erishari umurimi w'ikawa muri komine Gihogazi mu ntara ya Karusi avuga ko agahembo kataduze abari mico gitegwa bazohava badebukirwa.
Inyigisho zose zutanga umurimi avuga ati cyako ndi mikawa n'urimi mwomba ati kubera amafaranga 400 twavuye ku mafaranga 630 ati ubono bimomora nkiterera ibindi bitewe. N'uwo mwapfu bari bakwiye kumanutsa kubera umurimyi muto muto udufuranga akurayo usanga ari make cyane. Ibizofa byoroshe umuntu w'umurimyi w'ikawa bakwiye kumudugiriza gahembo ibikorwa byose byo mukawa bizoca bigenda neza.
Siyo niyo mediatrice wundi murimyi wo muri iyo komine ya Gihogazi nawe nyene ntashimishwa n'igiciro bahaye ikawa ariko agashima ko ari umugambure kuri abarimyi b'ikawa kurima ibindi bitegwa mu bipimo by'ikawa.
Ariko numva umengo gatishuri kutabwo kwahera ubwatsi bwo gusasira nifumbe nuko tumanye uko tugize iciciro cy'ikawa. Dotera yivyo biharage nizo soja baduhaye ibitoki dukuremo n'amateke tugarukira ikawa. Twatwifuza igiciro cy'ikawa ko coduka nikinezera umurimyi agura 400 nuko wesha ku 600 canke nta 5.
Ndwayo Jiribere umushakashatsi wo mu kigo ca leta kijeje kurobanura no kugwiza imbuto izabu avuga ko hari umugambi mushasha wo kunagura ico gitegwa njabukamazi mu kugwiza imbuto n'ifumbire. Uwo mushakashatsi avuga ko uwo mugambi uzofatwa mu mugongo n'ibanki y'isi yose ukazokorana n'imigwi yose yitaho igitegwa c'ikawa. Iyo migwi nayo ni nk'ikigo izabu Senake murima w'isangi na Rufike. Binyogoto Anselme icegera curongora nani gwabarimye bikawa mu Burundi Senake murima w'isangi arashima umuzo wo mugambi.
Igihugu gikeneye ifumbira ikawa itone 2011-12 no kuvuga uwo mugambi uje kutushikana aho tutari bwashike kwifumbira rimaze kuba ginshi imiti yazari mike ivyanyenerwa vyazari bike imiti pompa ifumbire burya kugirira umwimbo we mwishi ubanza gufumbira ubanza gukorera neza gusumba uko vyahora. Nicyo gituma hari ivyahora bikogwa nivyo tutashika ku butwizeye ko bizoshika kwa no kuvuga mu gisata kikawa mahera akora mu vyikawa mu vyifumbire mu vyimita baba yakata mu mahera vuye mu ikawa yari make naje yava mu gisata bakate 3% nicyo bita appuyer production. Ubu rero wumvise ko ntereka fizoshira yo muri yo nurenga w'amadolari nayo mafaranga nyene ayo yonyene ntacyo yodufashije ubu bizoca bigira karusho ibanki yisi yose ishigikiye.
Binyogo Twanselme aranashima ukuntu ubu murimyi w'ikawa ashobora kurima ibindi bitegwa bimwe bimwe mu gipimo cy'ikawa.
Aba ibindi bihugu vyaradusize ibi ni wacu niho bitari bwashike no kuvuga abajejwe ubushakashatsi zabu baratangiye kubikorera ko ntacyo vyica ubikize wisunze abahinga babikwigisha turavye ingene ibindi bihugu bibikora twe natwe bari nyitiriko turafata ya mbere yo kubigira no kuvuga naho duherereye ibyo biriko birakorerwa ko no kuvuga bizogwiza umwimbo ikawa itarera umuntu abararya udusoya abararya duharage abararonka utuboga ibyo twarabirahuye ubwenge mu bihugu vya Colombia bari nibaramaze kujayo ibindi bihugu baradusize hariho nibihugu usanga birimamwe n'amapera birimamwe n'ibindi byamwa matunda ugacusanga mu gihe ikawa iteza akabararya ibyo bintu.
Ico gitegwa cikawa cagiye kiragabana ku mwimbo aho wavuye ku matoni 32,000 imbere y'intambara y'igihumbi 1993 ubu mwimbo kabugeze ku matoni 16,000 mu mwaka w'2016. Ikarusi Fidel Antoine Saimana ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye.
ukurikije ijwi ry'America huri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Ijwi ry'America rero nkuko mubimenyereye imisi yose ya mbere nkano masaha turagaruka ku gice ca muri sangama mwumvije igihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda icegera c'umukuru w'igihugu c'Ubushinwa Li Yunchao yaragendeye Burundi kwigenekerezo rya 10 gushika kwigenekerezo rya 12 ry'ukwa gatanu kuva intureka za politike zadutse mu Burundi mu kwa gatanu kwa 2015 n'ubwa mbere Burundi buronse umushitsi w'iteka nkuyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umfaso ni Evelyn Maniragaba umuhanuzi mukuru icegera cambe cyo mukuru w'igihugu mu Burundi hamwe na Zeno nimubona umukuru mugambwe Parena araheza ababaza icugo rugendo rusigura reka tangure twumvireza umupfaso ni Evelyn Maniragaba
Ego murakoze bwa mbere kudutumira muri kino kiganiro iyo kokuza mu Burundi kwicegera cy'igihugu cy'Ubushinwa ni ubwa mbere na mbere ikimenyetso cy'uko mu Burundi hari amahoro kuko nk'uko mubizi ni igihugu rutura ni igihugu gikomeye kandi cyemegwa mu makungu kubona rero umuntu wo kuri rujya rwego rw'icegera cy'umukuru w'igihugu aza yishikira ubwiwe akaza nabo bagendanye bakamara iminsi itatu mu Burundi ni kintu n'ukuri cyerekana yuko mu Burundi ubwa mbere na mbere hari amahoro hanyuma ubwa kabiri tunababwira yuko urwo rugendo rwari urugendo rwo gusubira gukomeza imigenderanire yari isanzwe ihari hagati y'ibyo bihugu bibiri Uburundi n'Ubushinwa kuko nk'uko mubizi Ubushinwa bwarafashije cyane Uburundi mu bikorwa byinshi by'iterambere haba mu byerekeye politike haba mu byerekeye amagara y'abantu haba mu byerekeye amashuri no bahanga karorero k'ishure ryitwa Ecole Technique riri mu Kigobe bariko barubaka bubatse rikora ubuye ari ishure rifasha urwaruka mu byerekeye inyigisho hariho ibitaro byo ku mpanda ibubanza bubatse mu 2011 eka murazi ko aribo bana barafashije mu matora y'ibihumbi 2015 mu gutanga ibikoresho bimwe bimwe ni byinshi ntawo bidondagura ngo abeneze mugabo ahanini nuko amakungu n'ibindi bihugu byobona bigafatira akarorero ku Bushinwa bikabona yuko ubundi ari nyabagendwa kandi bugasubira abo baba bahagaritse bose ifashanyo cyangwa imigenderanire bagasubira bakabona yuko atangorane na ntoya ihari mu Burundi bagasubira bakanagura
hari ubutumwa yoba yashikirije abarundi canke uburundi canke amakungu
mu butumwa yazanye ahanini yarashikirije indamutso zivuye ku mukuru w'igihugu cy'Ubushinwa hanyuma arashima imigenderanire isanzwe ihari hagati y'ibihugu by'Ubushinwa n'u Burundi kandi sizi nk'uko mwabikurikiranye hariho amwe amwe yavuye ngaha asinye mu byerekeye ifashanyo n'imigenderanire akaba rero yarasubiye aremeza yuko azokora uko ashoboye kugira ngo ibyo biyemeje babishyire mu ngiro
Ego namwe mushya ntahe zeno nimubona urugendo rwa vice president w'igihugu cy'Ubushinwa murubona nkuko umufasoni abitubwiye co bari kimenyetso cuko amahoro sasagaye mu Burundi
kimenyetso kuko ni amahoro atahari abantu musanzwe mucuditse barakugendera ukuremesha ndibazaniyazanywe n'amahoro kuko n'ahandi mu bindi bihugu amahoro ariho ariko ntiyaroyeyo cyo tubona rero ya intego ya politiki nta jambo yashikirije abarundi nta kiganiro haya abamenyesha makuru ngo atangaze neza tubyumve neza ariko mu ngendo y'Ubushinwa bamye bashyigikira igihugu n'umugambi uri ku butegetsi ni kamere kayo kandi gushyigikira ubutegetsi si bibi mugabo hariho icyo nk'abandi bahandi atari abashinwa babarenza nk'abanyaburaya abanyamerika iyo baje babonana n'ubutegetsi n'abatari ku butegetsi mungingo yuko gihugu tohoza ukuri kugira ngo bamenye neza iby'igihugu ariko ku Bashinwa bama baraba ubutegetsi icyo twobarahuye ko umwe wese agira icyo uko ariko uko ameze uko ariko kose umuntu aragira icyo yorahuye ko ko ibihugu bikora birarahura mu Bushinwa hari ingendo bivuga ko haguha umuntu ifi umwigisha kuyiroba rero ko bari bafite imigenderanire myiza bari gusaba yuko twigisha kuroba ifi hakurya baraduha iyarobwe
mwihweje urugendo murabona ko ibindi bihugu aho twavuga cyane cyane nk'ibihugu by'i Burayi navyo nyine byabikwiye gusubira kunga imigenderanire myiza n'u Burundi
imigenderanire ntiyigeze uko ndabyumva ntiyigeze ihagarara kuko ibintu bafashanya n'igihugu biraba abanyagihugu iyo migenderanire yagumyeho mugabo ni mico ya politike bagira bati agateka kazi na mundu ndi kubahirijwe kandi bobo barabizi kuko agateka kazi na mundu kugira babisike ko byafashe igihe kirekire baraza aho bibabaza naho bitababaza ari nacyo gituma barabonana nabo nyine ariko bakabahimiriza ko ubi ibiganiro kugira ngo icyuka cyiza mu gihugu kibe kirekire kibe kinini
etubiyutse nshuti bwese ko muri komarabandanya kumiriza iradio yejwe rya Amerika turi kumwe na Anselme mwiri beneza egera telefone muvuge cyane murafite kibazo murafite cimviro egera telefone uvuge cyane ego tukumve
allo
ego uvuga cyane
kukubera uwo yataferukira leta avuga ko igihugu kirafite amahoro jewe ne nashatse kibariza cyane cyane burya iyo haguye umuntu hanze w'umutegetsi andoro y'igihugu cy'u Burundi akadaferukira igihugu bo barashobora kubivuga ati brema ni iteka ku gihugu mugabo ingorane zihari ni hagati y'abanyamahanga n'abarundi ni hagati y'abarundi ahubwo nibatuka n'ukuri hagati yabo abarundi hagati yabo kana gushyiramo abanyamahanga abanyamahanga bawe badafise izindi ntumbero zi none ni nk'ubu gacuvuga ati yakoranije aba leta n'abari muri opposition abazi cyangwa we abafise izindi ntumbero abayisikiyeho badavuga ati ntitegeje ingorane ni hagati y'abarundi gusa bonyine
urakoze Anselme icyo kibazo barakikwishura ko reka tubanze duhe ijambo na Désiré Désiré mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe murafite akabazo murafite cimviro
yego je nagomba mbaze uwo mubiri karavuga yuko umukuru urya mu vice president w'Ubushinwa yaje ngaha mu Burundi yuko yaje ari giye kugisa maho yego nagomba ndamubaze none ko twabona mu guhera muri 2005 iyo hari umutegetsi ati no mu Burundi wasanga mu gisagara tuguma tugendagenda ariko urya munsaza amabarabara yose barayadibi hamwe no muri ville utavaye hose kuri Gare du Nord barahadibira none babizibira iki kandi babona igihe ko ari nyabagendwa kirimo amahoro je nagomba ndamubwiye ambarira yo kuntayo mahoro yoba hari kandi iyo hagize umuntu w'umutegetsi kana kadino atamunasubira kurengana hanyuma kuba yaraje no naho ntibisigura yuko ibintu bica bijya mu buryo kuko abashinwa bo barazi no kubera bo bafite ino niho bagira commerce ibintu byo dukoresha ubona bene ko made in China nico gituma rero bajya babategeza kuma bazi no hanyuma nabajya Europe naho naho hakaritse imfashanyo bisanzwe nabo bayihagaritse usanga bahanyu munyagi gumuto umuto kubera nkuru biragora cyane kugira umuntu abaye mu gihugu cy'u Burundi ugasanga ibintu byose biguma biduga amapri nico gituma rero nabo nyene baraze bora mu buryo byoshikira abanyagihugu nyene kugira abanyagihugu bareke kuguma bicwa na kigoyi murakoze
reka dusabe umushyira nahe zero nimubona tangura yishure ikibazo cha Anselme avuga ko avuga ko mu bisanzwe ibiganiro bikwiye kuba hagati y'abarundi eka hamaze kujamo abanyamahanga baba bifitiye inyungu zabo tugakwi ijambo kuri ico kibazo hanyuma muragira ico muvuze no kuvyashikirijwe na Désiré Désiré avuga ko ifashanyo ikwiye ibihugu byo hanze bifashe ibihano ivyo bibabaza cyane cyane abanyagihugu akaba yavuze kandi n'ikibazo cy'ukuntu amahoro ahari abanyagihugu batorinda kubuzwa kwidegembya no kwisha no kwizana mu mabarabara y'Ubujumbura ndiba kwijambo mu kanya gatoye cyane rwose
ko ibiganiro biteza kuba hagati y'abarundi n'ubundi ni hagati y'abarundi abanyamahanga barabihagarikira ni nka kurya ko murugo no habaye kibazo haza ubundi bo nyuma y'urugo kubihagarikira no mu gihugu rero ni nkaco kimwe ntawode hayuko abanyamahanga bahagarikira ibiganiro barabihagarikiye Arusha barashika ku masezerano abarundi bose barayakengurutse ababa bubu n'abahijyaye bose barabikengurutse ni kuvuga ko ibiganiro nivyo ni hagati y'abarundi mugabo bakagira ubihagariki nta kosa ririmo ko amahoro naho ari mutesekara se nababwiye amahoro si kuvuga amahoro ahatari ingwano si kuvuga ko haba hari amahoro nsico bisigura na gatonya ni kimenyamenya se mparambona iyo umukuru w'igihugu ariko ararengana uretse n'uwo hanze ntanurekuwe kumuraba baba basirikare bose baca baraba hirya abanyagihugu bo bakabashwiragiza kushika ku birometero sinzi ko icyo biba bisigura ariko ku bwa Arena ndahise ndabibabwira ubu tugezaho tutaronga umuyagankuba wa nyuma uheruka gukoma muri 1986 wovuga ko muri icyo gihugu yaba leta yari ifise amahoro itaba yaragize imiyaga ingomero zisumba izaho
reka duhe n'ijambo umufaso ni Evelyne Maniragaba nawe nyina gica avuze kubya shikirijwe na Anselme na Desire
murakoze bwa mbere kuri Anselme navuze ati ingorane n'ubusanzwe ziri hagati y'abarundi kandi nibyo ingorane ni hagati y'abarundi mbere n'umuti yewe ndemera yuko uzova mu barundi si abanyamahanga bazoza kudutorera inyinshi ku bibazo dufite nicyo gituma namwe nari mu kanya nacyo ndavuga ibiganiro hagati y'abanyepolitike biriho hagati mu gihugu n'abijya byo hanze ko tubyumva birabandanya twese turizeye yuko bizoshika ku ngingo kugira ngo abanyepolitike basubire bakorere hamwe babandanye ibikorwa byabo hanyuma kuri Desire yavuze ati umunsi w'urugendo w'icyegera cy'umukuru w'igihugu w'Ubushinwa amabarabara yaragiriwe ngo ntabaronka aho arengana mu bisanzwe ibyo ni ibintu bijyanye n'umutekano kandi si mu Burundi gusa no mu bindi bihugu niko bimeze iyo hari umushyitsi wo mu rwego nka rujya bahariho icyo navuga mu Faransa des mesures z'umutekano bagira ibyo ni ibintu bisanzwe si ibintu byotuma bavuga ngo hari intambara hanyuma ikindi nacyo nshaka kuvuga ni uko tutovanga kuko umushyitsi dufite turiko turayaga yavuze ati kutaba mu ntambara yavuze ati amahoro ntibisigura yuko kubera yuko tutari mu ntambara hari amahoro nk'ihende niko yavuze ashaka kuvuga ibyerekeye ingorane zoba zihari zijyanye n'ubutunzi avuga ati iyaba hari amahoro haba harubatswe amabaraje menshi ibyerekeye umuyagankuba n'ibindi iyo nibaza yuko ingorane zoba zihari zerekeye ubutunzi cyangwa ikindi kintu kijyanye n'ubutunzi nta wosa afata ngo abishyire mu mutekano muke izo ngorane ziriho kandi si mu Burundi gusa ni mu bihugu byinshi bya Afurika mbere no muri ibyo bihugu bivuga birateye imbere hama hariho icyo nita defi ekonomike zijyanye n'ubutunzi izo nazo ababigeze baraza bakabyicarira bakabironderera umuti murakoze
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresi ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika Radio yacu nuko bagenzi mukunda iradi ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri ino saha bigarukiye ngaha turashimiye cyane amenyesha makuru batororokanije amakuru mwumvirije yakoze Fatuma Rimasi Kalala yatunganije ibiganiro tutibagiye ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe mwari kumwe kuri mikro ndayifurije kugira indwi nziza mururanirwe mu banyu.